mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miliyoneza nchuti, muri kumwe natwe mu biganiro by'uno mwanya muri studio ya 18 ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Jewe Diane nahazuye indongo y'ibiganiro by'uno mwanya.
Nk'abakora imiti yiyo bavuga ngo ni imiti y'ikizungu, amahingurira bigira kenshi hararwanya bene ibyo bintu. Icyo ushobora kugira ngo ukingira abantu bafise bene ibyo kuko bakiri bato batarakomera ariho bashobora kubabura bose.
Uyu ni Musenyeri Gabriel Baregensabe wo muri Ekleziya Katolika y'u Burundi, asaba leta kuraba ingene yokingira abavuzi b'imiti kama kugira ngo ntibanigirwe mu menshi. Ni mu gihe hari impande zitemeranya ko ubwo buvuzi bwari bukwiye guhabwa ikibanza gikomeye mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kubigaruka ko umuhandi hato mugume ku maradiyo yanyu. Ariko rero imbere y'ivyo ndabemereye n'ibindi ndabafitiye, ntarinze ndababarira mbanze ndabwire muri make ko abagize akanama kwa ONU kadeje umutekano ku isi kuri uno wa mbere bemeje atawuvuyemo ibihano bishasha kuri Korea ya Ruguru vyateguwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Korea ya Ruguru rero muri bimwe yahaniwe yabujijwe gushora impuzu hanze kandi igabanirizwa ibitoro n'umwuka wa gaze yahora irangura hanze. Ivyo bihano vyo ku ncuro ya munani kuri ico gihugu vyashigikiwe n'Uburusiya hamwe n'Ubushinwa, ibihugu vyari bisanzwe bizi ko ari basoma mbike ba Korea ya Ruguru. Korea ya Ruguru rero ifatiwe ibihano ubugira kandi kugerageza ibirwanisho vya nuclear vyo ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa cenda. Leta ya Florida ngaha muri Leta Zunze za Amerika kuri uno wa mbere yiriwe mu gusanasana ivyasambuwe n'igihuhusi Irma. Igihuhusi rero cakubuye aho caciye congera gisiga abanyagihugu baharugwa mu mamiliyoni batagira amatara, amabarabara atandukanye akaba yarazibiwe. Abategetsi bavuga ko cononye bike batari biteze. Uravye uko cavugwa nayo muri Cuba ku birometero 150 uva muri Florida, ivyononekaye n'umurengera. Abantu bashika 10 bavuga ko bahasize ubuzima, ibitigiri bishika kuri 40 mu mazinga ya Karayibe aho caciye hose. Muri Florida gushika kuri uno wa mbere rero abantu babiri nibo bari bamaze kumenyekana ko bapfuye n'amasanganya yo mu ibarabara mu gihe bariko bagerageza guhunga. Abahinga batari bake mu byo gutegekaniriza kazoza bita assurance mu rurimi rw'Igifaransa bakavuga ko muri Leta ya Florida ivyononekaye biharugwa hagati y'amamiliyaridi 200 na 60 z'amadolari y'Abanyamerika. Radio ya Amerika muratwumva 5 kuri 5 kuri 94.5 na FM 95.2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kubatwumva muri mu Rwanda twumvikana kuri FM 104.3. Mushobora kandi kumvigana ubyacu muce ku rugaga rwa internet yacu ari wizitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com no ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba n'ikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikazi gikorwa cyo gutahukana impunzi z'abarundi mikambi ya Ndutari mu gihugu cya Tanzania kirabandanya. Kuri uno wa kabiri hari uyundi mugwi wahungutse nyuma y'abari batahutse kwa kane w'indwi iheze. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Fidel d'Antoine Nsabimana. Fidel, mwiriwe.
Mwiriwe neza Diane.
Izo mpunzi zihungutse mu mugwi ugira kabiri zinjiriye hehe, hama bakaba bangana gute?
Abo binjiye bangana 220 binjiriye ku mupaka wa Gisuru na Mabamba ku ruhande kwa Tanzania, bakaba bose bariko bararaba basubiramo aho bashikiye baraba niyo baje bava bari mu Gisuru gushika ubuye. Bagizwe n'imiryango 76, abagabo 115 n'abakenyezi 105.
Fidele, ku makuru y'ijuru rya Amerika ryararanye ni uko byari bitegekanije ko bashika 166 aribo bahunguka, ariko utubwiye ko abashika 220 aribo bahungutse. Ivyo hari ico bubiziko?
nivyo ku uko byari biteguwe hateriza kuza 466 ariko rero abo twagiye turavugana bavuga yuko muri rino joro nyene hariho benshi bavuye bahesha amakuru twaronsere bavuga yuko ari kubera babonye hari umugwi wabandi barundi bashika 300 barenga gato bari ko barakigwa nk'impunzi bashasha bituma rero abavuga gutaha babona yuko atakamaro ko gutaha mu gihe abandi bakiriko barahunga.
Urakoze cyane gose Fidel Antoine Nsabimana, iyo nkuru turaza kwigaruka ko mu buryo burambuye makuru yacu hanyuma.
Murakoze.
Tuvere rero ngaho gisuru duce dukubitira gatonya mu ikambi ya Nduta mumva yavuyemo abashika ku 200 na aho naho tukaba turi kumwe n'umenyesha makuru wacu Pia Claver, niyo nkuru arusha kurikiranira hagufi ibibazo by'impunzi biri Nduta. Claver amiriwe.
Yero neza byane ninazwe.
Icuka cifashe gute muri impunzi z'abarundi zisigaye mu ikambi ya Nduta?
Uvuganye n'impunzi z'abarundi zisigaye Induta muri Tanzania bakubwira ko icuka atari ciza, kuko mu gatondo kuno munsi nyine mbere guherana nijoro hari impunzi ziva mu Burundi zakiriwe, abo nabo bakagera bakabagera ku 331 bakiriwe baje bahunga mu Burundi bakaba bavuye mu masite atandukanye yo nga muri Tanzania bari bakiriwemo nk'amasite y'agateganyo. Icuka rero bakaba bavuga abati none twahunga kagute abandi bakiriko barahunga.
Nuko Pierre Claver, niyo nkuru hambavu yabo rero umvise bariko barahunga, usivye ko hari n'abandi bahungutse, hariho icuka cari cavuze hagati y'abasanzwe bari ngaho mikambi ya Nduta, aho bamwe bavuga yuko badatahura bariko barahunguka, abahunguka nabati ni dutahura impamvu namwe mushaka kuguma ngaho, uvyifashe gute hagati yo migwi ga Claver?
Kibibiri abariko barahunguka n'abadashaka guhunguka baterana amajambo mbiri cyuka kikaba atari kiza, abadashaka guhunguka bagiriza abo bariko barahunguka yuko ngo bashobora kuba bari baraguzwe n'ubutegetsi bw'Ubujumbura mu Burundi ngo bakabashaka kwerekana ko amahoro yagarutse, ariko abo nabo bariko barahunguka bakagira bati abanamba twebwe dushaka kuja gusubira mu gihugu cyacu cy'amavukiro, dusubire kurima, dusubire mu bikorwa bya minsi yose twubaka igihugu. Icyo cyuka mbere kaba cyanatumye mu miseze mbere nikondweze haturirwa n'inzu imwe y'udashaka guhunguka, hapfuye abana babiri abandi bashika bane na nyina wabo barakomereka, abo rero badashaka guhunguka bakaba bagirije abo bariko barahunguka yuko bashaka gusiga badurumbanije umutekano.
Urakoze cyane gose Pierre Claver. Urakoze cyane gose Pierre Claver, niyo nkuru na wewe turaza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma. Tumira mategato hamaduce tubandaniriza mu by'umutekano mu Burundi. Umutekano mu Burundi, abantu bane barishwe ku ruzi Gikoma muri komune Mutimbuzi intara ya Bujumbura mu ijoro rya keye, abo bishwe rero bari mu mugwi w'abantu 8 bariko barakora inzoga ya kanyanga. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umumenyesha makuru wacu Eloge Wirika neza ariko aca ijya nino ino nkuru. Eloge mwiriwe. Tumva ko ari bane baraye bishwe ariko karangamuntu kabo kamenyekanye bari bande?
Ego novuga ntumwidondoro wabo ahubwo si karangamuntu kabo, umwidondoro wabo wamenyekanye. Abo bantu ni ukuvuga bose baba muri quartier yitwa Buhinyuza muri zone Kinama komine Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura. Hanyuma umwe muri bo yari umupfakazi afite abana babiri, akaba asize abana babiri umwe w'imyaka 10 twose n'utwana tw'udukobwa akandi nako kagara afite imyaka 5 n'igice. Uwo mupfakazi akaba yapfanye rero n'undi mwana yaje kumuramutsa wa mwene wabo, umwana yiga mu mashure y'intango yayamanutse aje kurondera amakaye. Iruhande yabo mu muryango umwe rero hapfuye n'abandi bagabo babiri nabo nyine basanzwe babana mu rundi rupangu, hacakomereka rero abantu babiri harimo umupfasoni wa nyene rupangu babamwo hamwe na muramuwe, no kuvuga mwene wabo na nyene rupangu.
Urakoze cyane gose Eloge, abashoboye gukora iryo barabo babamenyekanye igipolisi cy'u Burundi hari cyo kiragira kiravuga kuri iyo nkuru y'umubabaro?
Abantu bakoze ubwicanyi ntibamenyekana, igipolisi kivuga ko abagizi ba nabi ariko akababaro cyane cyane mu bantu twasanze babanye no miryango bagira bati naho bari twakora inzoga itemewe n'amategeko ntaba abantu bari bakwiye kujyanwa mu butungane ntibari bakwiye guca bicwa mbere no mu gipolisi nibyo bavuga bagasaba abantu yuko babonye abantu bagira amakosa sukwihanira ubajyana mu butungane umuvugizi cyagacu umuvugizi w'igipolisi Moise Nkunziza twavuganye yanongeye kati abantu bamenye ko mu Burundi igihano cyo gupfa cyavuyeho mu bihano mu mategeko
banabyaha y'u Burundi. Urakoze cyane gose Roger Urikaneza, iyo nkuru nawe turaza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma.
Urakoze nawe.
Ijugi Amerika turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara ubunaho ni kakanya duha abanyedini habari mu mashengero atandukanye kugira ngo bagire ico bavuga ku bintu usanga mu kibano ivyo usanga bivugwa ijya nino uno musi rero bakagaruka abo twatumiye ku vyerekeye ubuvuzi kama mu gihugu c'u Burundi reko umunyamakuru wacu Bujumbura Diane Ndonse abanza twakirire abo bari kumwe hama baduge kiyago.
Ego Diane, nkuko mubivuze dutangura twakira abatumire bo muri kino kiganiro duhereye kuri Musenyeri Barege Nsabe Gabriel wo muri Ekleziya Katolika kuri Katedrale Regina Mundi turabaramukije
na mahoro neza.
Turakiriye kandi na Gahungu Jean Baptiste Batazira Jango arongoye ishirahamwe ry'abavuzi imiti kama mu Burundi Agetrabu namwebwe turabaramukije.
Aramutse.
Twakire na Karire Kinyana Jeanette afise ishirahamwe gishinze kugwanya ingwara ya malaria hakoreshejwe imiti kama hamwe n'iterambere muri rusangi asesi namwebwe turabarira mu kije Jeanette.
Ndabara mu kije nanje.
Twibutse abaduteza amatwi ko mumviriza ijwi rya Amerika aho tuvuga ku kibanza abarongo ya mashengero hamwe n'amadini baha ubuvuzi bw'imiti kama. Reka duhere kuri Musenyeri Barege Nsabe Gabriel mbega ubuvuzi bw'imiti kama mwebwe nk'abari muri Ekleziya Katolika ubuvuzi bw'imiti kama mwebwe mubwakira gute?
Jewe ntabesha ico kibazo ntigikunda kubazwa no kuvugwa. Ico ndashobora kuvuga nivyo jewe mpora nibonera kumbure canke nkumva kuva nkiri muto n'ubu ndi umusaseridoti onda umazemwo n'imyaka itari mike imyaka 44 si mike. Ivyo mbona ubwa mbere nuko ubu ukuvuza imiti kama imiti bita imiti y'ikirundi mu Burundi bigirwa mugabo ibigirwa icese si cane ariko ivyo nabonye kera je nkiri umwana nuko ababyeyi bari bafise imiti yo kuvuza ibibondo byabo canke abafise inka iwacu twari dufise inka bararondira imiti imiti kama imiti y'ikirundi ese nari rwigenewe mbona baje kurondira imiti yo kwa muganga w'ikizungu muri ico gihe ntibyari bwawe ku miti y'ibikoko imiti y'ibitungwa. Ubu rero ico nzi nuko hari muri Ekleziya Katolika ariko si gikorwa no vuga ngo ni cya Ekleziya Katolika ni gikorwa cy'ababikira nibo batanguye hari hababikira bene Teresia byatanguranywe ni mu bikira yarazi kuvura rwose akoresheje imiti y'ikirundi mu bikira yitwa Clara yakorera mu bukeye undi buka ko namubonye nari nkiri muto
yari mu Burundi kazi
rwose naramubonye nkiri sinzi ngera nari nk'u seminari ageze hagati ndiko nditegura ubusaseridoti ndarona ko ari umuntu afise ijisho abaravye umuntu yacabona indwara afise kandi bavuga ko n'imiti yatanga yari imiti myiza yabafasha cyane. Naho iruhande hari ivuriro ry'imiti y'ikizungu uwo mubikira yahavuye asubirirwa n'abandi ubu umenga ngaha kuri hafi ya Saint Michel hari ivuriro ry'iyo miti ubwa uwa mbere yabitanguje yari uwo ariko yagumye mu bukeye abahavuye bamukurikira bahavuye baza hafi ini Bujumbura. Hariho n'umusaseridoti nzi yitwa Leopold akorera ibuta ibururi nawe nyene aravuza iyo miti je yarigeze kumbwira ingene vyaje kubwa kuri yayiratswe nabi wabo bahora bavuza imiti y'ikirundi nico cyane
cyane kwemera kwanyu rero bisigura yuko nimba ababikira n'abapatiri nabo babikoreramo ni kuvuga yuko mu kwemera kwa Ekleziya Katolika nawe yemera ubuvuzi bw'imiti kama
Ekleziya icishinzwe ubwa mbere no kurondera urukiza rw'abantu urwo rukiza rukiza umuntu wese no kuvuga habaye indwara irashobora gukizwa n'imiti iyariyo yose aho rero yaba yitwita ngo ni imiti y'ikizungu nayo nyene yavuye mu biti bisanzwe canke ubu buvuzi kama bw'ini wacu butaranatera imbere cyane ibyo rero nimbira ekleziya ntibyanga
yego kangu Jean Baptiste mwebwe murongoye ishirahamwe ry'abavuza imiti kama mbega ikibanza mwebwe mufise hano mu Burundi mubona gikwiye nubwo bizwi yuko ahaba mu ntwaro canke mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu musanzwe bwemera ubwo buvuzi
mwebwe turashima intambwe bigezeko kuko kera ibemera yuko umuvuzi imiti kama akore urubanza muri ekleziya ariko ubu uragenda umwana ukamubatirisha ukuri kwami uragira ubugeni bakaguhezagira wabura n'umuntu bakamuhezagira nta ntambami dufise muri ekleziya mugabo araho gacamo nk'umupatiri umwumwe ukumva aracafuza imiti kama ngo nimuje ku miti kama nimuje kwa muganga karacamo umwumwe si bose umva barundi hari nyigisha umukoroni igiyaza gukoroniza abarundi yinji yavuga yuko imiti y'ikirundi ari bya shetani nibabijeko urumva ijya nyigisho rero harabo yinji nabitinji
muravuze yuko hari gihe harimo abacamwo abapatiri cyangwa abarongo ya masengero bo mu yandi madini mbega mwibaza ko biva kuki
niyumvira ico biva ko hari nyigisho umukoroni yinji yigisha kera zijya nyigisho rero abaporoti barazigira ko cyane ekleziya yacu ntangorane nini
ego biravugwa yuko ubwo hanini barabita yuko mushaka kuba muri abapfumu hari ababazi nk'abapfumu bavuga ko babonye kandi bashaka kuba batabonye harimo nabateranya abantu mu kibano harimo nabatanga uburozi muri iryo shirahamwe ryanyu nyene ry'abavuzi imiti kama ubwo ntibyo babiva kuri ico gituma bashaka kuba biyamiriza
ivyo nguko bivuze bari kone bari kutana hariho abafitirize hariho abafumu hakaba nabavuzi imiti kama novuga abagiri bufu
mbega mwishiramwe ryanyu barimo iyo mico yose irimo
asha nuko bigoye kubagendura ntamwe ngo buri sati bidahizwe barimo barimo mugabo wewe twamenye kwagira ibintu byo guteranya abantu ndituma carte turayimwima
ego reka tuhijambo Jeanette Karire Kinyana we asanzwe yaravyize mu ishure Jeanette mubona yuko ibi bintu by'ubuvuzi bw'imiti kama bishobora kugira ico bifashije mu magara y'abantu mwavuze kwishira mu ryanyu gitayiterambere
ibyo byose biva mu bushakashatsi kandi jewe mu kubimenya nta sogokuru canke nyokuru yabindaze cyange nta muntu tubana nawo nabikuye n'ubushakashatsi ni muri kaminuza kandi muri kaminuza yo muri Canada zo muri Canada kubera iki iterambere rirama riva kuvyo dufise kubidukikije kuvyo Imana yaremye ubwa mbere nibwo butunzi dufise butavuye kuvyo abantu baheza ngo bahingure mugabo babihingura bivuye kuvyo kubidukikije ivyo bidukikije rero bikaba biri bishobora kuba imfungurwa nkuko byanditswe muri Bibiliya kandi bishobora kutubera n'imiti n'ubushakashatsi n'imiti y'ikizungu bayiga babanje kwiga ibidukikije bimwe mu bidukikije hanyuma bagaca bahinguramwo bakigana iby'Imana yaremye bigaca bitanga imiti y'ikizungu nk'uko babivuze abazungu baraje baratwigisha yuko aribo bafise ubumenyi twebwe ataco dufise barabidushira mu mutwe tugendera kuri ico reka na ekleziya iribagira ibintu byinshi byanditswe muri Bibiliya Imana yatweretse murazi yuko kuva na kera narindi kuva mu
ekleziya mushatse mvuga ekleziya katolika canke amasengero yose yo mu Burundi
njewe ndumukirisu wo muri Eglise Catholique urumva mvuga ivyo Eglise vya bakatolika kubera nivyo nzi
kuko ngira abandi babitaye kure bo bongo babikira n'abapatiri barabikoreramo
ubu mugabo nibo ubwa mbere uravye histoire uravye kahise urabona yuko abazungu badukoronije bakoreye baje batwigisha iyo mana rero bayitwigishije nkuko bayibona nkuko bashaka nk'umukoroni ayitwigisha ubu rero kubera ubumenyi na sagesse Imana itanga kuri bose ndibaza yuko uko Ekleziya Katolika yari yifashe gambere kuvyerekeye ibidukikije no kuvyerekeye imiti kama siko bimeze ubu murazi ko na papa aheruka kwandika ndibaza ko ari papa ubu uni canke Jean Paul II encyclique sur l'environnement
Nubu
yanditse
Francisco
ego
Laudato si
ego yanditse yuko dutegerezwa gukingira ibidukikije kubera ego birakenewe yuko Eglise Katolika yigisha cyane kandi maze gukora n'abapadiri bashaka yuko tumurikira dutange inyigisho zimurikira abakirisu kugira ntibakurikira ibya shetani kubera ibidukikije birashaka kuba ari byiza akaba ariho n'ababihumanya bakayivugira kwa majambo kandi bisanzwe bihezagiye ibyo biriho nico gituma hari abapadiri nko mu padiri w'igiheta ya duhamagaye iminsi tugakorana cyane kugira twerekane yuko ibyo tukukora mu bidukikije si by'ikirundi gusa si imiti y'ikirundi n'ahandi niko bimeye n'ahandi barabikoresha hanyuma ntibatwagwe n'ababahenda cyangwa ngo batware mu bintu bya shetani nyene
iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ikiganiro kirabandanya ruva hanini mwavuze ko Ekereziya Katolika irikiragerageza kumva ibyaje n'umvuzi bw'imiti kama no kubushigikira mbega none abarundi n'abantu umuce munini w'abarundi nka bose bari mu masengero bose barasenga hari abasengera mu bayisilamu hari abasengera mu masengero y'abaporoti abo bita abaporoti abo bose ntibakeneye ubwo bumenyi cyane nta ntambamyi bobo na ntoyi ihari
twebwe mu bo dukorana
hari abo twavuganye mu ntara zitandukanye bavuga yuko bafite izo ntambamyi muri ubwo buvuzi bw'imiti
urabona ababitwa ngo nabakizwa bo rero baje bashaka kwigira abavuzi bavuga ko bakoresha amasengesho mugabo ugasanga mu nyuma baratanza amavuta ugenda wisige baratanza amavuta ngo ugende unwe mu kigo bakavuga umuntu ngo baramusengeye mu nyuma bagaca baducafura abakizwa icyo kindo nibikebuke bakora kwawo natwe tukora kwacu
yego musenyeri baregesa umenga afite icyo agomba kuvuga ko
je nagomba kugaruka gatoyi kuri bimwe tuganiriye dusubiye mu kahise bavuze iby'abakoloni kubgakuri twobishira kuba missionari abamissionari baje ini wacu bara abapatri bita abapatri bera nibo ba mbere bahashitse
batangwe kuzana ijambo ry'Imana
bazanye ijambo ry'Imana baza ari abantu b'igihe cabo ntari iburaya kuko iburaya naho nyine nabantu nkatwebwe buryo abazungu buryo abantu turasa ku muntango abo nabo nyine bari bakuriye muri ivyo bagira bati iyo miti y'ivyi vyakatsi ntacimaze ariko barayikoresha n'ubarayikoresha muri cyo gihe rero hari aho bagira bati ibyo ni bibi ndacane cane hari ico bavuze ngaha cerekeye ibyaba sinzi ko novuga ko ari iby'abapfumu abapfumu ngira bari kubiri hariho abatangira imiti y'ukuri nabandi bagira ibi by'ukuragura ukuragura nako nyene n'ukubitegera kumbure kubuhinga kuko bari abantu rero bafisi yongabirano y'ukubona ibintu
hari kindi cy'abarundi bafise byuguhisha ugahisha ngo uyu muti ntuvuga canke ntubwira umuntu canke ngo uwo uhaye arinda kuguha amahera kugira ibintu bitumvikana ibyo rero ni bibi kubera iyapfuye arabipfana kandi n'abamukurikira ntibazobimenya ibyo rero ngaha nko muri asese ibyo dukora tuvyanditse kuri cupa kuri etikete canke turavuga tuti mu kirundi iyo tuzi izina y'ikirundi kwa byinshi tubizi mu gifaransa cyangwa mu mazina y'ubushakashatsi tukavuga tuti numugombe kandi uvuruku unyi ufata gukyana gucya cyangwa ufata nk'ingaburo gukyana gucya
bifasha ku muntu awuguza ashobora kuja gusura kwisoromera ico
none tutabahimirije ngo bawumenye babikoreshe bawurime nabige bidukikije bizohona tutabirimye murumva biteza ko yuko tuvyigisha n'abaruka
ndangu Jean Baptiste mwebwe muserukira irishira hamwe y'abavuzi imiti kama muritaho ibyo byukumenyesha iyo miti mukoresha mukayibwira abo muvura nabo kugira ngo bagerageze kubungabunga iyo miti ntizoze imangane canke nabo bashobore kuyikora ko bayikanyire bashobore kwina
emwe aho nanga kubesha twebwe tubaha arifu tukabaha ari amazi kuko twararabye turabona hamwe twagenda turababarira hari uwo bigira nabi ugasanga biramwishe ejo bundi hari abafashe umuti bitwa batimuruki batawuzi abantu barahara abandi barapfa baracibwamo kubera bumvise ku radio ati uravura yari bimindu cyo kubabarira turavyanga utuma umu ati urafatuko
kubera mwe murafise nyene mu buhingo
aragafu urafatuko tuyiko uko ari uko mwingomo urafatuko ariko kugira tubabwire ngo genda wironderere eka
ubwo nimwibaza ko ari cyo gituma bita abafyitirizie abapfumu basho akucaba bivangamo kubera yuko byose mengo bikorerwa mu gifu
yego kubera ubwi uravuga imiti ku radio haruca agenda akabyamura ugasanga afashe byinshi biramuhitanye
reka dujamo
musenyeri nagomba kuvuga yenyimvira ko kuyinuma si byiza ariko no kumenya ko abantu badafise ubuhinga kumwe ibyo rero ngira abashakashatsi nka Jeanette n'abandi bo kuye kuba benshi bakabitora bakabishira mu bintu byanditswe hanyuma bakagira ubwo bushakashatsi bavuze ibi biti biriko birahera muri kino gihugu cacu hariho benshi batazi ko turiko turatakaza ibintu byinshi je mvuka hafi y'ikibira ndavye ngene ukibira kimeze nta kikiriho cyarahonye imiti myinshi yava mu kibira kera
ego Jean-Baptiste Gahungu mwarimo avuze mwebwe muti nubwo hari igisata kibajejwe mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu muravuga ati harimo gahaze ku kibanza babaha kandi hariho no kuba iyo miti hariho namwe kuba mutayivuga musenyeri baregesa bakavuga ati ivyo bavyiza mwishitse ahabona nabantu bakayimenya bikareka gukorerwa mu gifuri izo ngorane zose mwe mubona zikwiye gutorerwa kugira ngo ubwo buvuzi butere imbere
twaravuze mu maseminere kirumuvuzi azana umuti wiwe awushire ngavuga ati umuti uvura ibi twararindire ko badutuma ko turabura turarindira n'ubu ndamukire oporo ariyo yabahaye muri kaminuza ngo basuzume imyaka ibaye 10 ntibaramwinyisho none uzotegura ibintu bica ngaho bikagumaho bikaborera urongo inyisho twarabivuze kenshi turacyoka turanuma mu gabitegeko yemera imiti kama numukuru y'igihugu yaramaze kushira ku mukono n'ivyegera vyo bibiri igitabo carashotse kiri biremewe simbona igituma rero bataduteza imbere
hayo ni kibazo cavuze ko no mu masengero hasanzwe hariho iyo ngorane mwebwe muho mu bivuga kwikiga
hari ico Jean-Baptiste yavuze avuga aba bagira bati abantu nta kunywa imiti iyi miti ikizungu canje iyo miti kama umuntu arwaye batuzo musengera birakwiye hariho narumvise ko hari ababigira ku bwa kuri sinimvira ko ivyo ari ivyidini ugusengera umuntu aka arwaye akakira ivyo ndavyemera ariko ni Imana yaduhaye ubwenge iragira iti wewe naguhaye ubwenge bwo gutora imiti kugira ngo ufashe abandi Imana iraca no ku bantu kugira ngo ikize abantu
Ego turiko dutera turangiza ikiganiro mwebwe muvuga yuko rero muti hokogwa iki kugira ngo ubwo buvuzi bw'imiti kama bushobore gutezwa imbere
kuri jewe no shima abantu baba benshi nkaba kabaji net bakoresha ubuhinga bize bushasha n'abakera bakabafasha kugira ngo bamenye ibintu n'ibindi hanyuma bahingure ibifasha abantu no kubwira ko ibyonzi no mu bihugu byiswe ko byateye imbere ubu bariko baragaruka cyane cyane ku miti beniyo kama kuko iyi miti hinguwe ku buhinga bakoresha shimi bakoresha iki baramaze kubona ingaruka mbi iyo baronse imiti beniyo rero nogira nti yegereye cyane kama barahimbarwa ibi bya ecology byo bita bio kuko ntangaruka bibaheza ngo biza nini wacu rero togira tuti turafise itunga nitwagira ngo kera byarabimeze gutya ibya kera twobireka tukafata ibishasha ingo ibiriho ibyo dushobora tubiteze imbere no kumenya ko kumbure hashobora kuba abantu babirwanya nk'abakora imiti bavuga ngo ni imiti y'ikizungu amahingurira bigira kenshi hararwanya bene ibyo bintu kuko urumva iyo miti baca batakaza iby'amahera aho rero no kubimenya umuntu agakingira bamwe nabandi mwakagira ati jewe ibyo wanje bizokingirwa n'uwundi agakingirwa nibyo cyane cyane umuntu yoshira imbere nka leta ico yoshora kugira ngo ukingira abantu bafise bene ivyo kuko bakiri bato batarakomera ari habashobora kubabura buza
Jeanette mwebwe mwavuze yuko ubwo buvuzi bw'imiti kama kwe guteza imbere kandi bukakorerwa ku mugaragaro mwebwe muvuga muti namwe hakwiye gukogwa iki kugira ngo
nuko nchuti bakunze mudutunge kuri kino kiganiro tudashoboye gusozera ariko tukemera kuzogisozera kwa kabiri uza makoze mwe mwatwumviriza yakoze no sans kimenya ari mu buhinga bw'ivyuma Diane nahazwe nawe mwari kumwe kuri micro tuzosubire ejo naho twatanguriye muranirwe mu banyu.